iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vuga Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese mudutuza amatwi. Kinyujije niya mukamusi basuhuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga mu nkambi ya Tita mu gihugu cya Tanzania basaba gufatwa neza nk'abandi. Barinubira imibereho mibi baterwa no kudahabwa ibyo bagenewe.
Baranayuka kwenda bitwara mu yerekeje ati "Ni muhe n'agakona garagira ko murabona ko atamagara afite yo gutambuka yamugaye hose iyo nkoni." Barigeze bayi kamatera ntibaduha abandi birirwa barayora eka baraho ko nyene.
Iyo abandi baronka inkoni nta n'inkoni nimuje barambo yenshi imyaka 50 n'ibi nta n'ikintu nicyo barampeza pe.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi sabo gusa. Nabahungiye muri Congo muri teritwari ya Fizi nabo barataka. Abatuye intara ya Mwaro mu Burundi nabo nuko baratakambira ubuyobozi ngo bubabonere ibitaro hafi byo kuramira amagara yabo. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye hamwe n'amakuru hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Tubanze rero tubagenzeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi turagezwaho na Diane Nyirinahazwe. Uramutse neza Diane.
Amakuru agezwe hirya nino ku isi reka tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ishami rya Amerika Open Technology Fund rikora mu gisata cyo kubahiriza ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu buryo bugezweho gitwariye umuyobozi mushasha w'ikigo USGM gitwariye ijwi rya Amerika. Michael Park yagirizwa kubaheruka kwirukana bidace mu mategeko abayobozi b'inyamakuru mpuzamakungu bitatu bitwarirwa muri ico kigo USGM gifatwa mu mugongo na Leta ya Amerika. Mu bayobozi b'ibigo bibarizwa muri USGM, Michael Pike yirukanye mu ndwi heze barimo abarongoye Radio Free Europe ni Radio Free Asia. Ku ruhande rw'ijwi rya Amerika, umuyobozi waryo Amanda Bennett n'icegeraciwe Sandy Sugawara batanze imihoho bavuga ko Pike afise uburenganzira bwo kwicagurira indongozi zishasha z'ico kigo bokorana. Abitwaye basabye abacamanza ko uburizamwo ingingo y'iyirukanwa ryabo bategetsi bongera basigura ko ukwirukana kwabo gushobora kuzobangamira ukwigenga kw'ivyo bigo. Yaba Michael Park canke ikigo USGM nta numwe arishura ku bibazo vy'amenyeshamakuru barimwe abijwi rya Amerika bari bagerageje kumva ico uruhande ruregwa rugona. Yemezwa na Sena, Park yari yarahiye avuga ko azorwanira ubwigenge bw'imenyeshamakuru vyose bibarizwa mu kigo aramutswa gutyo bigatangaza amakuru adahengamiye ku vyumviro vya politiki kanaka. Bimwe mu binyamakuru bikorera aha muri Amerika vyasesanguye nyamara bivuga ko bifatiye ku myumvire yiwe ya politiki n'imigenderanire afitaniye na Perezida Donald Trump bizohava bigorana ko imvugo yiwe ijana n'ingiro. Mu kwezi kwa kane, Perezida Trump yifatiye mu gahanga ijwi rya Amerika n'ubuyobozi bwaryo avuga ko imikorere mibi yagirije yategwa n'uko inama nshingamateka yatebeje kwemeza Michael Park nk'umukuru w'ikigo USGM gitwara ijwi rya Amerika. Tukira aha muri Amerika, ico gihugu gitangaza ko citeguriye kuvana Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikira iterabwoba. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo yabivuze inyuma y'ikiganiro yagiranye kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Abdallah Hamdok. Aramutswa leta y'imfata kibanza muri Sudani kuva mu 2019 ubutegetsi bwa Omar El Bashir butembagaye. Mike Pompeo ntiyatomoye icyo yavuganye na mugenzi we wa Sudani. Gusa mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yavuze ko yizera yuko Sudani ishobora gutezurirwa mu ndwi ziri imbere. Ibi bikaba bije bikurikira icyemezo cya Sudani cyo gushumbusha imiryango y'Abanyamerika baguye mu bitero umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda wagavye kuri ambasade ya Amerika muri Tanzania na Kenya hari mu mwaka w'1998. Ivyo bitero bikiba, Amerika yagirije Sudani ko yarafashije uwo mugwi w'iterabwoba kuyikora, gutyo icigira ko isaba yuko imiryango yaburiye muri ivyo bitero yoshumbushwa n'ico gihugu. Ibihugu vyose bigize akanama kajeje umutekano muri ONU kiretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyamirije umugambi wa Israel wo kwigarurira intara ya Cisjordanie. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagarishije Israel yuko ari ntamwe yo kuyoza akamo yatewe n'abagize ako kanama ikigarurira igice ca Cisjordanie bitazokwijana. Kubwa ONU n'umugambi ugiye mu ngiro ushobora kuzokwegera akagisi. Israel yari yavuze yuko uyo mugambi wiyamirijwe n'ibihugu vyose kiretse Amerika ari umugambi itegekanya gushira mu ngiro bitarenze mu kwezi kuza kw'indwi. onu muri make ikaba ishaka ko haba leta ya Israeli yigenga ni ya Palestina nayo nyene yigenga gutyo amatati ya Cisjordani akava mu nzira. Amakuru tubafitiye muri kano kanya hirya nino ku isi tuyasozerereye muri Madagascar aho perezida w'ico gihugu Andri Rajoelina yatangaje ko vuba ico gihugu gitangura guhingura imiduga kifashijwemo n'amahinguriro yo mu Budagi no mu Bushinwa. Imiduga ya mbere izohingurwa n'ihinguriro Kazikar muri uyu mugambi byitezwe ko itangura kudandazwa mu myaka itatiri imbere naho amazina yayo atatangajwe. Ihinguriro Kazikar rizo ikora rizo hingura kandi n'amapikipiki. Perezida Rajoelina akaba yabwiye itangazamakuru ku isoko ryabo rya mbere barizeye mu gihugu ariko kandi bazoshorera no hanze na cane cane ku mugabane wa Afrika. Kazikar ribaye ihinguriro rya kabiri ry'imiduga muri Madagascar rije risanga ryari hasanzwe ryitwa Karenji ricumbagiza mu gukora. Ku mwaka ugo ruganda rwahiriwe rudandaza imiduga iharurwa mu icumi. Madagascar kiri mu bihugu vya mbere bikenye ku isi kimaze iminsi cerekana utwigoro dutandukanye twerekeza mu nzira y'iterambere. Ku banyagihugu cumi bo muri ico gihugu icenda babeshejeho n'amafaranga ari munsi y'amadolari abiri gusa ku munsi.
Diane Nahazwe urakoze kuri amakuru hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25, 31 na metero 81 mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu binyuze ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Tuno kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Intara ya Mwaro ifite ibitaro bikuru bimwe ari byo byo mu Kibumbu. Mu makomine agize iyo ntara hari indwara amavuriro yaho adashobora kuvura bigatuma abanyagihugu bakora urugendo rurerure kugira ngo bagere ku bitaro by'akarere. Abanyagihugu basaba ko hagwizwa ibitaro kugira ngo babashe kuvurwa bataranigekara. Inzego nshya n'abatowe baremeza ko icyo kibazo kiboneka henshi mu gihugu. Umukuru w'igihugu akaba yarafashe icyemezo ko ikomine yose igiye guhabwa ibitaro. Inkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi babo mu Burundi muragezwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Komine Bisoro ni imwe mu makomine agize intara ya Mwaro. Nayo komine ifite amavuriro ari indwara nyinshi adafasha ubuzigwaye. Ikindi ni uko ata muganga docteur arangwa kuri amavuriro y'iyo komine. Abanyagihugu baho baremeza ko ikibazo cy'ibitaro ari inkora mutima kuko hari byononekara mu gihe bagira ingendo n'amaguru hafi metero 10 kugira bashikire ku bitaro bikuru byo mu Kibumbu.
Umugwayi urabana indwara ko dusumbana. Umugwayi ari kumbanye kurinda kujya mu Kibumbu nka twege ni kure.
Ushaka kugwa urenze nko mu ijoro yo ushije mu Kibumbu rakugora rondera imoto tasaba kutashira buryo hafi bigora na kushika kanga ugikana si hafi n'amaguru urenge cyane ushikaho byase.
Nani madokibona ikijaye kugenda n'amaguru maka kuzashika mu Kibumbu. Mbese ibungenje umurondera ambirasi abone cyandira sinta kuntu mashobora gutwunguruza katuza naho ngahikanga ubwo badufunye urugendo tuki hagati ya Bisoro.
Abanyagihugu bo ku Wimfizi muri komine Bisoro basaba ko bo kubakirwa ibitaro hafi kuneza y'amagara y'abanyagihugu bo muri komine Bisoro.
Zone pore na byenye nakwiye kuri twegere ku bitaro bikaba hafi yacu. Kurona kugira ngo nkaje mu kwimo ku bitaro bikuru rwa mpumuka gitere. Kwego abanyagihugu batabata ni twaba mu bya byungura isi.
Bakatondere iterambere ku Wimfizi ivuriro rishasha.
Kuko basaba ko twa kiri bitaro bikuru nka hafi wacu nyine ku Wimfizi katwegera mu kwaye tajya kure kitabariza hafi atwariza hafi.
Ubu twunguruza katuza naho ngahikanga ubwo badufunye urugendo tuci hagati ya Bisoro.
Urongoye Komine Bisoro aremeza ko ikibazo cy'amavuriro n'ibitaro kiriho muri komine Arongoye. Francine Nibafasha akavuga ko ciyongera ku cy'amabarabara mabi ibituma rusihabaniha ije gutora umugwayi bitayorohera. Iyo ndongozi igasaba ko ikibazo cy'amagara y'abantu coshigwa mu bya mbere bitore gumuti kuko ari umushinge w'iterambere.
Abene gihugu turongoye baracafise ako kagorane, turabona yuko hariho igice kinini cy'ivuriro rikenewe muri zone rero. Nk'inongozo yaha mu bisoro ku mwitwarariko w'abene gihugu yuko bogira amagara meza bakivuza boroherejwe, uwo mwitwarariko woje imbere cyane kubera atamagara meza ntaterambere.
Nta gitigiri kizwi cy'amakomine atagira ibitaro muri 119 ageze igihugu cy'u Burundi. Yamara mu ngingo zihuta ziherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yimikwa kwa 18 ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020 nuko buri komine itegerezwa kuba ifite ibitaro.
Mu gisata cy'amagara y'abantu ni ngombwa ko abenegihugu bose boroherezwa mukuru aho bavurirwa abaganga n'imiti. Tugiye kubyitaho kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu mine yose ironke ibitaro. Turifuza ko tokwama tugavye mu gukinga indwara n'ibindi biza kugira ngo ntibisinzikaze amagara y'abafite inkomezi zo gukorera igihugu.
Ingingo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguye kuraba ingene bushyirwa mu ngiro abicishije ku buhinga ngurukanabumenyi. Engineer Deo Niyonkuru ajejwe iby'inyubakwa n'ibikoresho muri ubwo bushikiranganji yasabye abayobozi b'amagara y'abantu mu ntara no mu burere bw'ubuvuzi kuraba ivuriro rimwe kuri buri komine yoshobora kuba ibitaro itagira ivurira kugira urutonde ruzure rwabonetse mu kiringo cy'iminsi itatu kugira harabe ingene ingingo y'umukuru w'igihugu yoshirwa mu ngiro. Iyo nayo ivuga ko buri komine itegerezwa kuronka ibitaro naho imitumba yose ikaba ifite amavuriro. Uburundi bugizwe n'amakomine 119 hamwe n'imitumba 2639.
Desire Tongimana harakoze kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530. Radio ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tugiye noneho muri Tanzania, aho bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga mu nkambi ya Nduta basaba gufatwa neza nk'abandi, barinubira imibereho mibi baterwa no kudahabwa ibyo bagenewe. Mugenzi wacu James Jovin ukorera mu gihugu cya Tanzania yagiye muri iyo nkambi ya Nduta aganira na bamwe muri izo mpunzi.
Inkambi ya Nduta itemwe abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abatishobora barenga gato 2,000 bitigira ibitangwa na HCR. Igice cyabo nibo baronswe imfashanyo zikwiye, ibyo bigatuma umwidogo mwinshi badashikirwa n'izo mfashanyo. Abatuye mu mazone ari kure y'ibiro nibo kenshi badashikirwa. Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'iby' Amerika basaba amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi kubaziganiriza udufaranga hamwe n'imfashanyo zose kugira babeho nk'abandi mu buzima bwo mu buhungiro.
Urabona bari bakwiye kugira ati badufashe baduhe nk'agafaranga tugure utuntuzi tugure utusogoro.
Ariko urazi ko ndi isanzwe ndi kimuga gikomeye ntimba amagara nari nicyo nosaba amashyirahamwe kandi yasaba ko yoza aramfasha kuko ntacyo nihereza na kimwe. Nabona ko ndi mutama ngeze mu zabukuru, none amashyirahamwe yuraba ko turi bimuga akazaradufasha. Jemenga hakuru nicyo nosaba, nosaba iyo mashyirahamwe.
Ukurya urabona tujyana amakara nayo y'ubuzima nayo agenda ameze na mugongo sibiri ubutinde mbona ko mu buhinga w'amaboko, none urumva ngaho ubuzima tufite hano yupa.
Ikindi kibazo gihambariye abageze mu zabukuru ibiribwa baronswa bisaba yuko bigwira byo gukabukanya, kutagira amafaranga nacyo kikaba ikibazo nyamukuru.
Nta tubona mu batama batamakaze izo nge z'ubuhe baratugora gose, niko kuba
baza ushaka mukobaye hoho oya kwe
ene rero urumva cyo mbona bo amashira hamwe yozara la abantu kubera udushaza baradudushaza ntitudukundira kututurya uduku ni turonka two guteka nyana nyabushaza nyene tukabujya bubisi none urumva agasabune kandi ntituronka bakaduharimwe mu meza ngahe impuzu zirahe bazikatunukira ko ivyo byose rero urumva amashira hamwe yoraba kaziradufasha turabaze
bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage none ntatwo ntituje uduharage ntagatoke turya ntakumba titurya ubwo bugari nabwo baratwankiye bamwe bacyo mbona nasaba byari
dukuguma ngaha nyine ku muhana twitiriringa ntitukibasha kuza gukorera gahera oya amafaranga karakeneye
uretse abatama bamwe mu bagendana ubumuga nabo baridoga yuko bataronswa ibyo bagenewe
mpaye n'urupapuro aho ku bitaroho ngo ari nkashaka gupfa baramaye urupapuro ndabe twaramuyerekeje ati mumuhe n'agakoni agaragira ko murabona ko atamagara afise yo gutambuka yamugaye hose iyo nkoni barigeze bayinga none uwo munsi none urumva rero sinavuga ngo werekeje hari n'ikintu idufasha akamatera ntibaduha abandi birirwa barayora reka turaho uko nyine
mugaye twasohoye ngaha dukora kwiza imyaka ine y'abandi baronka impuzu nta n'impuzu nimuze baramba imyaka 52 iyo babahaye amakanga ngo rwaruka akiri bato jye nicara ngaha ku muhana nta n'ikintu icyo barampeza kwe n'aka gakanga ni umwana koga yapfokeye nkeha agapanga byaravye nicaye hari n'uko iyo nk'abana hungukanye impuzu nyinshi nakwe magenda gusa kabisa cyose nashaka mbere cye muri iyo nsi bampoye
batera akamo leta ya Tanzania yabakiriye HCR hamwe n'amashyirahamwe yagenewe gutanga izo fashanyo kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga imfashanyo mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovine iyi ya Amerika
urakoze James Jovine kuri iyi nkuru abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga mu nkambi ya Nduta gusa babayeho nabi bakaba bakeneye gufashwa impunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Fizi segiteri Tanganyika mu mwaka w'1972 batangaza ko nyuma yo kwibasirwa n'imyuzure aho bakambitse mu mashuri ndetse no mu nsengero babayeho mu buzima bubi kuko nta mfashanyo ya leta ya Kongo cyangwa ya HCR zari zahabwa ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
imiryango y'impunzi z'abarundi yari isanzwe ituye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika mu gace ka Kenya Marke aho zikambitse mu mashuri izindi mu nsengero zivuga yuko nyuma aho zivaniwe mu byabo n'imyuzuri yibasiyeho zari zisanzwe zituye mu kwezi kwa gatanu zugarijwe n'ikibazo cy'ubuzima bubi kuko nta bufasha zirahabwa Mika Ntahiraja na Reminda Daye ni bamwe muri abo barundi bavanywe mu byabo n'ikiyaga cya Tanganyika bacumbitse ku itorero rya Methodiste Libre riri Kenya Marke
amazu yabo muce na tuse tuba tuba ku makanisa niho twiriye niho dupanje tubaye nabi cyane gusa hari mu kwezi kwa kane hagati kwa kane kwa gatanu niho hagwa imvura nyinshi cyane Tanganyika baduka hafi ngiye nko ku metero 340 uko buva tubaye imirima yose yagenda nta kimwe dusigaranye tema tubaye nabi gusa bitunga vema byatangiye biri mu nzu agiye byabo mukiye kuna mazu surabe mankaga fashanye kuko ndufisaho tuba tena no fata kwa kwaronso bwagiye ubu ni hitse bigeza na hala mazu ndetse ngo bakwikanya musengo zo tuzozana he ubu twahangayitse sana kujya ni rimwe ku munsi naho nyine kwitombora kuko no guhangayika imirima kwa batwikwa usaragiye tabaye una bigose
tubaye mu buzima budasanzwe keba aha tubaye sinzi ngende ndobivuga kubaye kuwacu biragoye aba abajya abanyene twabana hajya mu bakongoma ni bo baradufasha nabo badufasha bigombeye ibintu byinshi kabisa byaragiye ivyombo ibitanda ibintu byinshi kabisa by'umunzu byose byinshi aparasera byose hamwe ba abatombo ni bo bace bava hajya abararonka n'andi bagiye kubaka mugabona twege ni biragenda neza bibakisa bamaze kuronka ubo baba barayicara kuri turashavye amashira hamwe yigenga nyene y'igihugu barabe ibyo bodufasha hamwe kugira ngo natwe tubeho nk'abandi buraro ni gwa byose birakenewe
Everine ndayisaba nawe myuzuri yamutwaye amazu imirima ndetse n'amatungo avuga yuko usibye kuba bafite ikibazo cy'inzara bafite nubwo bayiko bashobora kwandura n'indwara zirimo virusi ya corona bitewe nuko aho bakambitse ari benshi kandi nta suku rihagije rihari
cyukuri ahantu tubaye turi abantu benshi nta dufise tuba tuhabanye ubwoba uravye muri ibi bihe bya corona tukaba ata amazi meza dufise amasabune nta dufise nariki kintu na kimwe dufite cyo kwikingira umwanya n'umwanya dushobora kugwara.
Umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi zo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo irindwi na kabiri ziba hanze y'inkambi Harerimana Bonis aragaruka ku mibare y'izi mpunzi zavanywe mu byabo n'imyuzuri ariko zikaba zitarahabwa ubufasha bwa seri cyangwa bwa leta ya Congo.
Imiryango ijana nine niyo yatewe n'amazi Kenya, imiryango mirongo umunani na zine ishwima shima mpaka mukabumbe, imiryango mirongo itatu nine mugweba, n'imiryango mirongo itandatu na ibiri mu Rusinda uhera mu Rurenga mpaka mu Rusinda y'impunzi z'Abarundi ziri hanze y'inkambi igurwa rutonde nagize ndabana besisho kuri ya seko. Ibi bibazo ni ukubona yuko aseri yadutaye kandi ntabwo idufasha kandi dushika ko nta na kimwe natwe tubona na kuntu dufite imituro yacu byiciwe kuri nde nta na leta leta y'uduha aseri aseri ikaduha leta ntahura nako dufite aho duhagaze n'aho turabira ku ngorane zacu zose dufite mu bibazo.
Ku ruhande rw'umuyobozi wa sekiteri ya Tanganyika anayo izi mpunzi z'Abarundi zibasiwe n'imyuzuri zirimo John Mulondani yabwiye Ijwi rya Amerika yuko haba ku ruhande rw'abakongomani ndetse izi mpunzi ziba hanze y'inkambi ntabarahabwa ubufasha, ariko ishyirahamwe rya CTD hari ubufasha rigiye gutanga ku bantu babaruwe ko basenywe n'imyuzuri muri sekiteri ya Tanganyika. Vedase Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu rusendo w'umutara wa Kivu.
Tuve muri Congo twerekeza mu Rwanda. Mu karere ka Rusizi hari abaturage bavuga ko bakomeje guhezwa mu gihirahiro cyo kutishyurwa amafaranga y'imirimo bakoze mu iyubakwa ry'umupaka wa Bweyeye uhuza u Rwanda n'u Burundi. Abo bavuga ko imyaka ishize ari itatu basiragizwa bagasaba inzego z'ubutegetsi kubakemurira iki kibazo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistoke Mutizima yaganiriye nabo maze adutegurira inkuru.
Abo baturage bavuga ko kuva imirimo yo kubaka umupaka muto wa Bweyeye yatangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kugeza na n'ubu batarishyurwa, kandi ibikorwa byose byari biteganijwe gukorwa kuri uwo mupaka byararangiye. Igihirahiro bahejejwemo bavuga ko kiri hagati y'ikigo cya Leta y'u Rwanda gishinzwe imiturire kizwi nka Rwanda Housing Authority cyubakishaga uwo mupaka ndetse na rwiyemezamirimo weguriwe isoko ryo kubaka.
Twakoreye rwiyemeza bita Twagiramungu Alphonse, twumvikana ko bazatwishyura ari uko nawe Rwanda Housing yamwishyuye. Tubaje Rwanda Housing itubwira ko Alphonse yamwishyuye. Alphonse nawe akatubwira ko Rwanda Housing itaramwishyura. None rero twabasaba ko mwadukorera ubuvugizi kugira ngo twishyurwe.
Baje Rwanda Housing bavuga ko bamwishyuye amafaranga yose nta deni bamusigayemo. Noneho twongeye kumubaza aravuga ngo niwe wayafite, nabo twababaza ngo niwe. None nkabangira ngo muturenganure kubw'ako karengane.
Amafaranga abo baturage bishyuza yose hamwe bavuga ko asaga gato miliyoni mirongo irindwi mu mafaranga y'u Rwanda. Ayakubiyemo y'abakoze imirimo y'ubwubatsi mu buryo bwo gupatana, nabo bakishakira abakozi ku ruhande, ariko hakabamo n'ay'abagemuraga ibikoresho by'ubwubatsi byifashishwaga.
Yewe ubwanjye n'abakozi twakoranye ko ari cumi na babiri bandimo miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana atandatu na mirongo ine. Kandi ubwo amafaranga ni inka zo mu rugo nagurishije, nta madeni nafashe muri sako. None ubu ngewe nsigaye ndi umuntu wabasubiye inyuma ku buryo budasanzwe, byangizeho ingaruka muri iki cyorezo cya coronavirus tubereye aho dutyo, kandi amabanki nayo yavuze ko agiye guteza aho dutuye.
Ikibazo cy'umwenda abaturage bafitiwe cyakunze kugaruka kenshi mu nama abategetsi yaba bo ku rwego rw'intara yewe n'abo ku rwego rw'igihugu babaga bakoresheje mu Bweyeye. Aba baturage bavuga ko hari nubwo bakoreshwaga izindi nama ku ruhande bakizezwa ko bagiye kwishyurwa mu rwego rwo kubakumira kongera kukibaza. Ibyo ariko n'ubundi bikarangira nta gikozwe.
Bakoze ikintu cya tragite cyo gushyira kuri telefoni mesaje ivuga ngo ntimubaze umuvunyi kuko amafaranga yaraje murahembwa, birangiye dusanga byari ibihuha. Icyo kintu kiratubabaza.
Cyaje cy'umushyikirano tuzi ko tuzakibaza umushyikirano wanayizwiye kiraza iratuga amafaranga tugiye kubishyura ati ndetse ntabwo tuzayahereza n'uriya mugabo tuzayabaha, batujyana ku murenge baratubwira ati mugende ku murenge mukuru amari murenge muri Rwanda Housing ati
kubakoze mu buryo bwo gupatana imirimo mu iyubakwa ry'uyu mupaka wa Bweyeye. Ariko ikibazo gifite ubundi buremere. Ubukene basizwemo n'iyo mirimo buriyongera ku gitutu cy'abo bakoresheje babishyuza kandi nabo batarishyuwe.
Kuri abantu bafite amafaranga bose hamwe n'abantu bagera mu ijana na cumi, hari abakozi bakoresheje imbaraga zabo mirongo icyenda na gatandatu, abazanye amabuye, abazanye imicanga, abazanye konkate, bose turateranyije bari mu ijana na mirongo itatu, baba bari kumpamagara abaza kunshaka mu rugo
bagasaba rero inzego nkuru z'ubutegetsi guhagurukira iki kibazo bakishyurwa.
Ubu nta kintu dufite, ibintu byose twarabitanze turabiteza. None abakozi twakoresheje batubaza ku nkeke, ntabwo tubona uko tubabwira. Twabasabaga rero ngo mudukore ubuvugizi, kuko iki kibazo kimaze igihe kirekire cyane, kimaze imyaka ibiri n'igice batwizeza ibitangaza ntibibe.
Ubu mbonye Perezida wa Repubulika n'ibya mbera byiza. Mubaza nimba tugiye gupfugwa gashira ngo tuzuze hapa ubu tuvuge ikintu mbona hataye ubwenge. Icyo bazivuga ni uko Leta y'u Rwanda n'ibirenganura Abanyarwanda ni ukuri turenganura.
Yaba abategetsi ba Rwanda Housing Authority yubakishije uyu mupaka, ndetse na Bwana Twagiramungu Alphonse wahawe isoko ryo kubaka, nta n'umwe washimye kugira icyo avuga kuri iki kibazo cy'abahakoze ntibishyurwe. Inshuro zose Ijwi rya Amerika yagerageje kubavugisha ku mirongo ya telefone ntizitabwaga, ndetse n'ubutumwa bugufi twabandikiye ntibabusubije nubwo byagaragaraga ko bwabagezeho. Ikibazo cya ba rwiyemezamirimo bambura abaturage si gishya, haba mu karere ka Rusizi ndetse n'ahandi hirya no hino mu Rwanda, kuko gikomeza kugaruka mu by'abategetsi bakuru muri guverinoma basabwa ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko uko umwaka utashye. Ni ikibazo kandi cyanagarutsweho mu nama y'igihugu y'umushyikirano iheruka mu mpera z'umwaka ushize wa 2019, yategetse ko hafatwa ingamba zihamye zituma abaturage bakoze imirimo mu nzego za Leta n'iz'abikorera bazajya bishyurwa ku gihe. Kuri aba basaga 150 babweyeho ariko, hakumvikana igisa n'urujijo ndetse no kwitana ba mwana ku mpande zirebwa no kubishyura, mu gihe bo barwana n'ingaruka z'uku kwamburwa. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turakigezwaho na Venus de Jimimana.
Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 98, mu masaa sita n'igice ku isaha yo mu gihugu cya Algeria, imodoka yari itwawe n'umuririmbyi w'icyamamare Lionel Metu yahagaritswe n'abantu bitwaje intwaro ageze mu karere k'imisozi miremire mu burasirazuba bwa Algeria. Imodoka ye ikimara guhagarara, abagenzi ba nabi bayisutseho urufaya rw'amasasu, Lionel Metu ahita apfa. Umugore we Nadia Metu barakomereka kimwe na baramukazi be babiri. Nyuma y'amasaha make urupfu rwa Metu rwari rumaze kumenyekana, maze abantu ibihumbi bafite uburakari bwinshi bahurira ku bitaro yari yajyanywemo mu buruhukiro. Hashize icyumweru cyose igihugu kiri mu midugararo, abigaragambya basahura batwika bibasira amazu y'imirimo ya Leta. Metu yishwe hasigaye icyumweru kimwe gusa kugira ngo hatangire gukurikizwa itegeko ryemeza ko nta rundi rurimi rukoreshwa mu mikoranire y'abantu uretse Icyarabu. Metub ari mu bari barwanije itorwa ry'iryo tegeko ku mugaragaro. Nyuma y'iminsi ine ku itariki ya 30, intagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu muri Algeria jeya zatangaje ko arizo zivuganye Lunes Metub.
Venuste Nshimiyimana niwe tugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri iyi saha. Nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika, turashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo. Wadufashije kwegeranya ibi biganiro
ni Makabiri Yabaro kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukamuzi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe, tubarajije kandi ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya Corona.